mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Ni kumwe na Fideni Yongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2020, Perezida w'igihugu cya Ghana Nana Akufo-Addo yatangaje ko igihugu ciwe kitazosubira gushorera mu gihugu c'Ubuswisse intete za kakao, mu kuvuga ko Ghana iri mu bihugu bibiri vyimbura cane kakao ku isi zofata inzira yo guhingura kakao yayo, ivyo mu ntumbero y'ikongereza agaciro kuri ico gicuruzwa hamwe n'ukongereza amafaranga avuye mu igurishwa ryacu. Ghana ikorana cane mu vyerekeye budandaji n'Ubuswisse, muri iki gihe ishorera cane inzahabu na kakao muri ico gihugu. Perezida Addo yatangaje ko igihugu ciwe kitazosubira kuzera kuvyerekeye gushorera mu mahanga ibidandazwa bidahinguye birimwo intete za kakao. Yamenyesheje ko bafise imigambi guhingura kurushiriza kakao yabo mu gihugu mu ntumbero yo guhingura shokora wenyene ubwabo. Kubwiwe ngo nta terambere ryo muri kazoza rishobora kuba kugiye guciwe haba mu gihe cyo hafi cyangwa mu gihe kirekire kiri imbere, babandanije kuzera ku mwimbu no gushorera hanze ibidandazwa bidahinguye. Perezida Addo afise imigambi yo guteza imbere igisata cy'abikorera utwabo cy'amahinguriro hamwe no kongereza umwimbu w'uburimyi kugira bifashe gutuma haboneka ubuzi ikivunga ku banyagihugu Banyagana. Ashaka kandi gutuma igihugu cya Ghana kiba ikibanza gikomeye cyane gikorerwamo ubucuruzi mu karere ka Afurika. Kubwo ibiharuro bidatanzwe n'ibanki y'isi yose, Ghana ivuga ko yimbuye itoni 812 y'intete za kakao mu mwaka w'2018 n'umwaka w'2019. Icyo kidigiri cyaragabanutse umuntu akigereranyije n'itoni zigera ku 969 icyo gihugu cimbuye mu mwaka w'2016 n'umwaka w'2017. Cote d'Ivoire na Ghana nivyo bihugu vyimbura bibiri vya gatatu vya kakao yimbugwa ku isi yose muri rusangi. Cote d'Ivoire yimbura kakao inshuro zibiri kurusha Ghana. Ingingo ya Perezida Akufo-Addo y'ukutazera ku bicuruzwa bidahinguye hamwe no guhinguvu abanyagana mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu cabo izokwakirwa gute mu bindi bihugu vyo muri Afrika, nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye umushinga ntahe Zenoni cyahinze umuhinga mpanuzwa jambo yigenga ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere, akaba yarasohoye igitabo Le Développement Durable de l'Économie Burundaise et toi et le Nord etc. ari mu gihugu ca Canada. Twatumiye kandi Emery Pacifique agira neza umuhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko, afise kandi diplome yo ku rwego rwa Masters mu vyerekeye gutunganya no kuyobora amashirahamwe ayariyo yose ari mu gihugu c'Ubwongereza, hamwe na Pierre Clavence ngiyumva umuhinga mu vya politique yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Amahoro neza afite.
Yego, ntanguriye kuri we mushinga ntaheze none cyanze ikiciyumviro cha president wa Ghana Akufo-Addo mukibona gute?
Ico kiyumviro kiranshitse. Mu byukuri basokuru bari babivuze neza. Baciye umugani bati abagabo barara kubiri bakarota rimwe. Uyo mukuru wa Ghana avuze ati twebwe abanyagana ndabasabye mwemere munyemerere ibyo twahora dushora mu mahanga bidahinguye tubihingurire iwacu, ari ibyamwa nka kakao, ari inzahabu ivuye mu kuzimu, ari n'ibiti, ibintu byose bidahinguye tubihingure iwacu tubishorere muri Afurika, tubanje muhiri wacu muri Ghana, muri Afurika no hanze. y'Afrika. Uwo ni wo mugambi mu vyukuri urashe ukwiye abasokuru bacu bari bazi ubwenge bavuga bati akimuhana kazi imvura ihise. Ntukigire wiyumvira ko hari umuntu azova inyuma y'urugo ngo aze guteza imbere urwo rugo rwawe. Ni wewe nyine urugo ufata ingingo zibereye kugira ngo uteze imbere urugo rwawe, maze uwo muhuye ati nkeneye iki, ati uwo bugifise, nawe uti naje nkeneye iki, uwo bugifise, maze mukaje inama n'ingingo ku giciro. Aho niho hari iterambere ry'ukuri mu gihe twikoreye twebwe nyene ibyo twimbura tukabiyungurura gushika ku rwego rwa nyuma.
Yego, reka turaza kubandanya.
Hari iterambere ry'ukuri ndashigikiye rwose uwo mugambi w'umukuru w'igihugu cya Ghana.
Nawe Pierre Clavin Sengiyumva icyo cyumviro cya Perezida Addo cyo kutaguma igihugu ciwe kizera ku bidandazwa byaba bivuye mu burimyi cyangwa mu masoko kama ari mu butaka bwa Ghana bidahinguye ko kubwiwe yatari inzira yo kubandanya mu kibona gute?
Yego, jewe ndashimye rwose ingingo mukuru w'igihugu cya Ghana yafashe, kuko ingingo ibereye ingingo by'ukuri yerekana ko ubu bikubisa agashi muri icyo gihugu baraba ubutunzi bwabo ingene buri ko buteza imbere abandi kuruta ko bubazaniye inyungu. Ni n'akaryo kandi kukuvugira kagohengira nk'izindi ndongozi za Afurika kugira ngo biciye nko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bibirengera ibibereye byokorwa kugira ngo ubutunzi bw'Afurika muri rusange bukore kugira ngo habone iterambere ry'Abanyafurika. Ni ukuvuga rero yuko ibi bimugabo bizosaba n'izindi ntambwe nyinshi zizoterwa kugira ngo Abanyafurika batangure gucukura neza no gukora neza amahinguriro ashobora gutegura neza ibyo bita ni produit fini, hanyuma ashobore mbere aho kubirumwika ari iby'abandi babanza gusubira gukora kugira babikoremwo ibibadandaza badushorera ko mu nyuma budusume, ahubwo mbere bibe uko Afurika ariyo izofata mu minwe ubutunzi bwayo, hanyuma igakorana urudandazwa n'abandi bantu ifise ibyo bashoreye bagura kandi bakayigura ku giciro cyiza, igiciro giteza imbere ibihugu byacu, gateza imbere mbere bose abantu bake nk'abadandaza bonye. Murakoze.
Nawe ni Meri Pacific, icyo kibazo nyene mubona gute ibiriko bishyikirizwa na Perezida wa Ghana Akufo-Addo?
Murakoze Fidel kuri icyo kibazo. Ubwa mbere nagomba ndamuta abashinga ntaye dusangiye ijambo. Nk'uko babivuze nanje mbona yuko ari ingingo yaje hageze nimba hatari harengeranye muri Afurika, kandi ngaturaja kwigaruka ko burya si ingingo yoroshe gufata kuko isaba ubushake bwa politike bwo hejuru. Kuri jewe novyita hamwe bigiye mu ngiro ko koba ari ukwikukira ku butunzi bwa Afurika, ari naco gushika uno munsi tutarashikako. Yoba ari intambwe rero ikomeye igana kuri uko kwikukira ku butunzi bwa Afurika.
Aravuze Emeriko sipata n'ingingo yoroshe gufata kubwanyu umushinga ntazeno, niko mubibona mwo bisigura gute kubera nibintu bimaze igihe ubutunzi bwa Afrika bufatiye ku bicuruzwa bidahinguye bija hanze bikagaruka byahinguye bikagurishwa ku ibeye izindye kandi navuye muri Afrika mu butaka bwa Afrika? Iyo ngingo avuze ngo ntiyoroshe, niko mubibona?
Ntiyoroshe kuko avuze ati mu byukuri Afrika yari kukiye kuko baduhaye idarapo tuja mu mashirahamwe mpuzamakungu yose, ariko Afrika mu byukuri ntirigohotora, ntirikukira. Afrika kugeza uno munsi turiko turavugana ni igihugu kikiri mu gikoroni cya kindi emwe kidatewe amazi. Kubona uno munsi tukishora mu mahanga ikawa, icyayi, ipamba nk'uko twayishora imbere igihumbi n'1962 hamwe twikukira, n'ubu ikawa niko tukishora. Umunsi tuzogira tuti ikawa ntizisubira kuyishora imeze gutya, tumaza kuyihingura tuzoyishora mu Swiss, tuzoyishora mu kibanza cya Nescafe, tumaze tuyihingure tugire neza ndetse kurusha Nescafe, hanyuma tubone kuyishora. Aho ni Burundi, aho ni Rwanda, aho n'ibindi bihugu bidukikije, n'ibindi bihugu byose byo ku isi bishora ikawa. Ntihagire igihugu na kimwe gisubira gushora ikawa kuko tuyishora ubu. Turahomba tuguma hahandi kubera iki? Kubera ko isi yacu ikawa irayinunuza kandi atacyo bidukuramo, isi igatituka iyo kawa nta gico tuyikuramo, ariko abayiturangurira mu mahanga ikabatungisha gushika. Iyo ni ikawa, icyo ni icyayi, iyo ni pamba, ibyo ni n'amabuye y'agaciro ava mu iwacu, ayo n'amashyamba byose Afurika ifise byose, ariko ibuze iyo ngingo yo kuvuga iti ivyo dufise byose tubihingurira iwacu, hanyuma dushore ibidandazwa byahinguye gushika ku nshuro ya nyuma. Ubwo nibwo bwikukire bw'ukuri.
Claver Nsengiyumva ababona ko kitazoba igikorwa cyoroshe kuko ibyo bisaba nk'abavuze ingingo ya ADO, baravuze ko ari ingingo nziza mugabo kubishyira mu gikorwa bitazokora ko nta buryo buriho butunganijwe ibikoresho amahinguriro, ko naho bagomba gukora nk'iyo kakao bakayihinguramo shokora bizosaba hari ibindi bikoreshwa byinshi mu guhingura shokora, harimo amata, haravuga n'isukari, ukavuga ko ata hinguriro ahinguriro rikomeye gisata cy'amahinguriro akomeye y'amata ariho muri Ghana. Ibyo ntibizotuma ibiciro biduga, ntibahiganwe neza ku masoko mpuzamakungu ya shokora. Ni ikihe mubona bazokora kugira ibiciro bigume hasi kandi ubwo buryo buboneke bwo gushyiraho ibyo no kwita infrastructure?
Ikibazo bubajije harimo ibintu nka bibiri novuga birimo umucumbe n'uburemere bw'iyo ngingo, kandi bikaba bitumwa n'akamaro kayo. Ni akamaro kanini cyane iyo ngingo izozana iyo kugira ngo Abanyafurika bashobore gukora ku nyungu yabo, kugira ngo ivyabo ntibisubire kugenda mu minwe y'abandi bantu hama bigaruke bituzimba. Ariko kandi nagira mvuge ikintu kijanye n'ubushake bwa politiki, nk'uko ubundi two turavuga muri kiganiro two turaganiramo bitwa Mary Pacific, nuko hatiza kuba ubushake bwa politiki, hanyuma bukajana no kurondera ibijanye no gushyira mu ngiro imigambi ngiyi mishasha itari no kuba mishasha, nk'uko umushinga ntahe dusonera cyane Mutamani Sayenzi yavuze. N'ibintu byari kuba byabaye kuva kera, ntibishoboka ko bibandanya ubutunzi bwa Afurika ubandanya gufatwa nk'uko ibintu twabikora kuva muri myaka 62 ku ma independence. Bivuga rero ko hariho impinduka mu kwiyumvira iby'ubutunzi, mu kwiyumvira mbere n'iby'ukwikukira, kuko ntiwoshobora kuvuga ko wikukiye udashobora kugira icyo uvuga wewe nyine ingingo ufata ku butunzi bwawe. Ni ukuvuga no mu Kirundi barabivuga neza ko ngo utigaburira mu bisanzwe ntiyigaba, cyangwa utigaba ntiyigaburira. Ni ukuvuga ko ubu hagiye kuba nibaza nk'ibiganiro bindi bizoba ku rwego mpuzamakungu cyangwa ku gihugu kimwe n'ikindi, kugira ngo barabe abo basanzwe basangiye gukorana, kuko nk'ubu yaba bavuze ko batazosubira gushora ibintu byabo mu Swiss, ariko ngira ngo hariho n'ukundi bashobora kuzobikora, kumvikana ubwo ingene bohanahana ubumenyi kugira ngo hasubire habe ikintu abo baswisse nyine boshobora guterera nk'icyumviro, kuko barimwe mu batumye iyo situasiyo ibandanye imera gutyo, ku kuntu ibintu bimera gutyo kuko baba bagumye barondera inyungu. Nibaza rero ko mu majambo make Afurika yose izoabonera akaryo ko gusubira kwibaza, kwicara hamwe bakiyumvira neza. Hariho n'abari baragerageje imigambi mwimwe, twarumvise nka NEPAD, turumva n'ibindi bamwe bagiye mbere n'abapanafricaniste niko bavuga, niko novuga bamwe abagize ama independence ya Afurika. Aho nyine muri icyo gihugu hariho umuntu yasonewe cyane yitwa Kwame Nkrumah, yavuga nk'ivyiyumviro nk'ibi nyene uyu yamusubiriye kurongora igihugu muri iyi myaka avuga ni kuvuga ko Afrika isaza gusubiza ibintu ku murongo wayo atari gusa kwiyumvirwa ko nk'abantu bateze kutogwamo ibintu bakagenda bikagenda. Banki y'isi yose igira itangure rero ku gukora ikorana neza
n'ibihugu
byabyo biharuriye ku bantu, ku bantu bavyo n'inyungu zizoze ku bantu babo bivanye n'ivyo bashoye n'ivyo bakunyene bizinguri. Murakoze.
Emery, ingingo nk'izo zifashwe n'igihugu kimwe gusa ku bidandazwa ko si Ghana yonyene yimbura dufashe akarorero ka kakao, igihugu cha Cote d'Ivoire kimbura inshuro zibiri kuyirusha. Ibihugu bidafatiye hamwe ngo bifatire hamwe izo ngingo ntibizogorana naho igihugu kimwe cyo wagifashe ingingo riboneka yo kugerageza ubwo bwigenge mu bijanye n'ubutunzi.
Ni kibazo ciza Fidel, kandi nico gituma navuze yuko ari ingingo itoroshe gufata. Kubera yuko ngaha iyo turiko turavuga ingingo yafashwe muri context n'ico no kwita context ngira umushinga ndaheze nayo iyo ndusha iryo jambo mu Kirundi, mugabo uko ingingo ifashwe umwanya ifatiwemo n'ibiba biriko biraba ku isi birakwereka yuko hariho ibyo ubanza kuraba imbere yuko wibaza yuko uzoyishobora. Aha rero nshaka kuvuga iki, ubwa mbere hoho turi ubu muri context bita le contexte du marché commun muri mondialisation, aho hariho ibyiyumviro bigenda bihuhuta nk'umuyaga bibwira abantu yuko isto kigomba kubimwe ko aho utwaye ikintu atacu aho gikorewe atacu uzokironka. Hanyuma ku rundi ruhande ariko tukabona yuko abigisha ibyo bintu ari nabo bazi ingene bobo baproteja cyangwa bakingira amatoko yabo. Muri make isoko ntiryuguruwe nk'uko tubyiyumvira yuko bivugwa ko amasoko yuguruwe. Aha rero umukuru w'igihugu afashe ingingo nk'iyi abanza kuraba ibintu bibiri nyamukuru. Icya mbere nico twita les facteurs externes, ni ukuvuga ibintu bishobora kuba imbogamyi canke bishobora gutuma ico kintu ashaka gukora kibaho bitavuye kuri we no kubanyegana bivuye hanze, ivyo o agomba kubiraba. Ikindi agomba kuraba ni imbogamizi zindani zo hagati mu gihugu. Sinshaka gutwara ijambo abo turiko turayaga, ndazi yuko tukumbure turonke umwanya wo kuvuga kuri izi mbogamizi. Niki Ghana igomba kubanza gukora, niki maze gukora, niki Afrika igomba kubanza gukora. Ariko ubuno nyene ku kibazo cawe wavuga uti ibindi bihugu Ghana si igihugu kimwe mu bindi byinshi, n'ivyo bija muri urwo rugendo rwo kurabira hamwe imbogamizi. Nimba Cote d'Ivoire ariyo ifise kakao nyinshi ikaba yoyo itabona ibintu uku Ghana ibibona, ivyo bizogira imbogamizi mbi kuri Ghana. Ni kuvuga yuko Afrika harakwiye ukuntu iyo haje ibi bintu twita market policies canke imigambi y'amasoko n'ingene amasoko yoremwa n'ingene ubutunzi bwo kubakwa muri Afrika, Afrika igomba kubikora mu runani. Kuko ibi batubwiye by'igihugu citwa Ghana n'ikindi citwa Cote d'Ivoire n'icitwa Burundi n'icitwa Nigeria, bimwe bimwe banaremye bitabaho. Ibi bintu no kugira ngo ntidushike kuri iyi ngingo nyine igoye, umugabo w'intwari yagerageje kwereka Abanyafrika yuko bakwiye kubikora. Murakoze.
Mushinga na ezano ni chainzi ibyo Emery Pacifica vuze nibyo ni kumubibona ko ibihugu byose byo muri Afrika bitegezwa kujana bigwanira inyungu zavyo bivuga ijwi rimwe aho kuba igihugu kimwe kimwe ukwaco ari cyo gifata ingingo ukwaco.
Je ndimbira ko iyi ngingo uyu mukuru w'igihugu cya Ghana ubu yafashe n'ingingo nyamukuru ngenderwako ku byerekeye ibihugu byose byo muri Afrika, kandi si byo muri Afrika gusa n'ibindi bihugu byose biri mu minwe y'ibindi bihugu. Turi mu minwe y'ibindi bihugu, dukorera ibindi bihugu, ntidukorera Afrika ubu, ntitumyokera Afrika ubu, ntitumyokera kazoza k'abana bacu ubu. Mu by'ukuri twese uko turi umuriyari n'abandi muri Afrika dukorera ibihugu byo hanze. Umuntu aragushorera ikiro ikizovamo ibya chokola akabira kuya gakora masaha n'amasaha aho isi abitera ko irikira tituka byose biriko biratituka ariwe ari isi ari byose bigatituka turiko turatitura Afrika turiko turaja mu bukene butasanzwe muri Afrika kandi dutunze ingingo yafashwe niyo yo kandi ifashwe mu gihe cyo ariko nkuko aba banya kugira amahoro turiko turayaga iyi ningingo ngira kamaro ariko ngira kamaro niyo abo bari maso ari abasuwisi cyangwa abandi bari maso bagira bati ha 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 ibintu birahambaye ni ukugerageza ko atawundi muntu yosubira no kuryasama muri Afrika ashora kakao ashora ibiti ashora ikawa ashora icya ashora ikintu cyose ibi twahora dushora gutyo tukibikura mu mirima ngo tubanze tubiyungururira iwacu tubanze tubikore tubiha agaciro ibi mu gihe cyo gukorwa n'igihugu kimwe emwe icyo gihugu nticyotera n'intambwe na zibiri uwo muntu afashe iyo ngingo aca bumwasi bategerezwa kumuhotora izo sibuno nyene nguruma siko bamoto ingingo ningenderwa ko ningombwa ningenderwa ko nta uzotera imbere nta yindi nzira yo gutera imbere iriho atari iyo ariko aho nta utuma umwana
reka turaba batwandikiye bashikiza ibyimviro hari uwitwa Blaise Gahungu avuga ko Afrika yose ariko yayikwiriye gukora nkuko icyo cyimviro cya Perezida wa Ghana Iradukunda Florian avuga ngo icyimviro cyiza n'ibindi bihugu ngo biboneraho n'uwitwa Poncien Sabushimike ngo yabivuze neza cyane ahubwo n'abandi barongozi bashigikire icyimviro ciwe witwa Ryan Muhirwa Nsengiyumva avuga ngo twari dukwiye kuzana umuhinga ngo abisobanukiwe mbere ngo akabanza ngo akagira commentaire kuri iyo proposition ntivyo turiko turakora muri iki kiganiro reka tubandanye radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turavuga ku byashikirijwe na president w'igihugu cha Ghana avuga ko igihugu cyo kitazosubira gushorera mu gihugu cyo Busuwisi intete za kakao kuvuga ko Ghana iri mu bihugu bibiri byimbura cyane kakao ku isi so faster inzira yo guhingura kakao yayo ivyo muntu umbere ukongereza gaciro kuri ico kidandazwa hamwe no kongereza amafaranga avuye mwigurishwa ryacu twatumiye umushinga ntahe Zenoni Chainzi muhinga mpanuza jambo yigenga ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere akaba yarasohoye igitabo mu mwaka wa 2026 citwa Le développement durable de l'économie burundaise et toi et le nord t'aidera mu gihugu cha Canada twatumiye Emery Pacifique Giraneza muhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko afise kandi diplome yo kugwego kwa masters mu vyerekeye gutunganya no kuyobora amashiri hamwe ariyo yose ari mu gihugu c'ubwongereza hamwe na Pierre Clavence ngiyumva muhinga mu vya politique akaba yanonosoye n'ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari ibujumbura mu Burundi tugaruke kuri Emery Pacifique wari kuravuga ko ikibazo nyamukuru cerekeye ukugira urunani ivyo twariko turavuga n'umushinga wa Zenoni Chainzi ariko yabivuga ko uwo bisigura neza we uko bibona kugira ngo Afrika ishobore kwikura iyo migozi irimwo yuko ubutunzi bwayo bufatiye kuri ivyo bicuruzwa bidahinguye bija hanze byagaruka bikagurishwa amafaranga atagira igiciro
yego murakoze ubisanzwe umaze kugira abayobozi bamaze gutahura kandi bafite ubushake bw'uko Afrika yihingurira ibiyimeramwo n'ivy'Imana yihejaje biri musi mu kuzimu muri no hejuru kuko n'izuba n'ubutunzi muri ico gihe igikwirikira n'ukwiga neza ingene ivyo bintu bizogenda on policy level ni uhe mugambi wa politike wize neza kugira ngo ukwerekeye uko ivyo bintu bishoboka imbere yanje ngaha mfite uwo mugambi rero w'igihugu cha Ghana uravye n'umugambi bize imyaka myinshi cyane kugira ngo batebe babone yuko ubuhageze yuko bishoboka ntabwo ari umugambi nk'imwe tumenyeye ya propaganda abantu bavuga ngo tugakora ibigenda ibi ni ibintu Ghana abahinga bayo bize neza hanyuma abayobozi bararaba batanga birashoboka muri ico gihe rero igica gikwirikira nico twita policy rhetoric no kuvuga nubuye butumwa ugiye gutanga kubujye ubwa mbere ho abantu bibaja mu manaso bakumva yuko atayindi nzira atari uko abantu bagomba gukora ico kintu aho rero ni hahanduke ne ibindi bihugu kuko iyo rhetoric uyigize wenyene iyo mvugo uyigize wenyene nkuko umushinga ntaheze no yavuze ati barakuzingizosi nuko nyene inosi sahantu genda widegenje ukora ibyo ushaka inyungu z'abantu ni nyinshi cyane inyungu z'ibihugu ni nyinshi cyane muri inosi nkunda kubwira abantu nko mu ishamba iyo hageze ku migenderanire y'ibihugu n'amashyirahamwe kubera yuko umwe wese akwega yishirako ubwiye rero gufata umuntu yarazi yuko hari igihande kinini cy'ubutunzi yafashe wo kagenda kuzana imvugo ituma aca ahomba nk'ibice 80% by'ubwo butunzi yari amaranye imyaka irenga ijana afite mu ntoke muri icyo gihe harabaho ingorane mugabo rero iyo hamaze kubaho rwarunani rw'abanyafurika twavuze yuko ari umuriyaridi n'imiliyoni hafi 200 ubwo runani rwonyine ni isoko ikwiye muri icyo gihe ubuzi yuko zimwe mu ngorane ushobora kugira zo kubura amasoko ahandi muri afurika hoho ushobora kuyaronka ikindi nacyo uburonze inguvu twita inguvu diplomatike zo gutuma muvuga ururimi rumwe muri afurika yose muri icyo gihe n'ukwanta biramugora kuronka ingene akudestabiliza ingene anigira mu meshi uwo mugambi muri icyo gihe ubufise novuga ubwisanzure bwo muri afurika buguha inguvu yo gutuma n'abandi bari gushaka guhagarika umugambi batakiwuhagarika aha rero hariho tap technique umuntu ashobora kuvuga zigomba kubaho kandi urabye uyu mugambi wa Ghana izo zose barazishizeho baranabonye yuko kungure ntibizoborohera gushika bakora shokora kujya tuzizibona nyine zikwire ku isi ariko batireka tubande dufume dushika ku rugero rwo hagati abatugurira batugure shokora yamaze guhingurwa ikeneye kuja gusigwa karangi gatogirite neza gusa rero muri make ni ngombwa yuko habaho ubwira bwa politike ni ngombwa yuko bavyizwe neza vyapimwe wabonye ko abahinga bariho imbere yuko uvuga ijambo nkarirya nico gituma vyabatwaye igihe gusohora ijambo nkarirya
Well, Pierre Clave ansengi yumva ku vyerekeye bitwa ko mwariko muravuga ko ibihugu byo muri Afrika bikwiye kugira ijwi rimwe bigagira urunani kugira ngo bishobore gukingira inyungu zavyo hari amashyirahamwe yashyizweho ku rwego rwa Afrika hari nk'umuryango w'ibihugu bya Afrika hari imigambi mwacishije mwavuze nka NEPAD ni kuki gushika uno munsi iyo migambi yose ya Afrika myinshi itagiye mu bikorwa naho hari ibihugu bimwe bimwe ku giti cyabyo biko biragerageza ariko byose bidagiye hamwe nk'uko mwariko murabivuga inyungu za Afrika zizoguma ibihugu byo hanze inyungu zavyo zibigeramira izo nyungu mubibona gute
urakoze ngira imana ko muri aba twa turaganira arimo muhinga akomeye cyane numvize kandi nanezerewe ko avuze neza ibintu bijyanye n'ingene imigambi nk'iyi ishobora kuja mu ngiro ibintu byose umuntu abanza kuraba agakwiza ni ukuvuga ko si byaduka si ibintu byo kwadukana ngo umuntu avyuka avuga ati kuva ubu kuva ejo nzogira ibi atabiteguye babiteguye rero ni byiza akantu nashaka kuvuga kajanye ngira umushinga ntahe zenoni sayenzi araza kubinuganza gato ni ukuvuga ko kuva independence ibaye cyangwa ukwikukira kw'ibihugu bya Afurika hariho ikintu cyabaye kibi cyane ni ukuvuga ko indongozi zari zagwariye independence ibivyumviro byose ibi vyanse nyene nibyo bazize benshi baciye bapfa barishwa abandi ntibaronse akaryo kugira ngo bashire mu ngiro ivyo bari bariyumviriye co bita kubona ibintu canke vision uwo mu kirundi bwari navuga ngo ni imbono ni ukuvuga ko twasanze abantu baronse ayo kwikukira n'iryo jambo mbere sina ryiza kuko umuntu ateza kwikukira hanyuma abari badutwaye nayo kwikukira baca baravuga umunsi umwe ko bayisubiza mugabo bayisubiza atandongozi zayo ni ukuvuga rero ko uwo munsi ikibazo oba hafi ni ukuraba mbe nimba ariyo tatige hinduze mega edu abantu bazoba bagomba kugupisha cyumviro bego ubwo kizokora bego ubwo bizero ukuvuga ngo nukuraba yuko ibyatumye ingorane zarabaye kera umunsi bitazoma none cyumviro cya basikizwe na Emery Pacific nukuri nukuraba yuko Afrika ubona karyo kukuza hamwe nkuru nani kuko igihugu kimwe kigira ingufu mugabo n'ingufu nyene y'igihugu kimwe ariko hakwiye kuba umugambi muzima hari ikiganiro kimwe nigeze kuvugamwo umunsi umwe ngo biragoye kumva ko ubumwe bwa Afrika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bishobora kugira ibintu bikomeye cyane bibishikako kandi hakiriho n'ukutigenga no mu kuvuga no mu gukora ni ukuvuga ko batanga uburyo imishahara kenshi usanga ari amashyirahamwe y'i Buraya kenshi imigambi imwe imwe usanga ishyigikiwe na Amerika aba muri ivyo bijanye n'izo nteko mvamakungu usanga barungika mu bihugu ahari intambara ni ukuvuga ko Afurika irakwiye kwicara nk'uko Emery yavuze bakaraba ibikenewe bakaraba ingene babirondera uburyo bwose bukenewe ni ukuvuga ko Afurika ikuza kuva iki kiringo twasize kuvuga ibintu byose ko turiye gufashwa ngo twazise imigambi myiza mu twabuzo bitasubira inyuma ngo mvuge nkari ahageze aho mbere y'uko intambara ziba simvuga ibihugu bindi kera Zimbabwe yari itunze yari ifise n'uburyo mugabo ikibazo cyamu kibera he kibera ko mu bihugu kimwe kimwe kitagira ubushobozi kitagira ububasha bukwiye aho guhari naho acaba intwaro kandi ntambara akabura uhagarara umwanya wose hanyuma rero hagati y'ibibazo cy'uko atarumwe ruzima rubaho nta interaction rusange rero ibintu byose bigoye umuntu wese agenda ukwiye ugasanga mu nyuma harabaye ingorane mu nyuma harabaye ibibazo abantu byarananiye ko bashika ikintu kizima ubu rero n'akaryo ni ikipimo Afurika igiye kwipimira ko irabe yuko by'ukuri bashobora kuvuga rumwe bakazogira ijwi rimwe hanyuma bakavuga bashira mbere imigambi y'abanyagihugu babo uwo muriyari n'amajana bakeneye kurya bakeneye kubaho bakeneye kuvugwa mwose ibintu gusa bivugirwa hejuru mu bya politiki ariko n'ibintu bikwiye kuja mu iterambere ry'imico mu iterambere ry'imibano mu iterambere ry'ubutunzi kugira ngo umwe wese muri uwo muriyari agire ikimubeshaho kandi kiriho mu gihugu iyo mu gihugu hariho ibikwiye hari ibitegwa hari inzara hari ibitoro hari ibyo byose muri Afurika situnga byinshi duhagarike rero rijya jambo umushongereza ngo muhezagire ibihugu byacu wasyo kandi bavuga ngo nkuko iyo habonetse ikintu asakangura intambara n'indyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
baravuga ko yacitse nk'umuvumo amatungo kama ari muri Afrika atakamara bagirira Afrika uko mwako mubivuga abakwikirana ibintu ngo atere intambara ibintu ahubwo bigasubira inyuma ntiyabiterambere aho kuba umuhezagiro nivyo nashaka mbaze umushinga ntaze none cyayinzi kuba abavuga gutyo ko amatungo kama ari mu butaka bwa Afrika yose twari ko turavuga yofashije iterambere yacitse nk'umuvumo bizofata iki kugira ngo ayo matungo ashobe kugirira akamaro Afrika tubandanize ku byo twatumaze kuvuga
jewe ndimvira ko hariho iyi nzira uyu mukuru wa Ghana yerekanye ku isi imbere ya mpuza makungu niyo nzira imwe gusa iriho kandi yabayeho nuko igihugu cyose
ahantu hose wewe uvuze uti jewe nshaka ko itunga ryanje kama ndariha agaciro iwanje hanyuma ngashora mu makungu ibishorwa bifise agaciro gahanitse kubera nabihinguye neza mu mategeko nakurikije amategeko yankenerwa byose ngibi ivyo nivyo abashinga ndaye babivuze bisaba ko wewe wikebuka ukirabuki ukigera wewe nyene ukavuga uti jewe ndafashe ingingo ariko si kuyifata ngo warose oya kalikani kwa mgenjeje murigana baravyize barabisubira barabicekera ariko ingingo ningira kamaro igisigaye rero nuko Ghana na Cote d'Ivoire turote gatoye Ghana Cote d'Ivoire bifise mu minwe ingira ngo bibiri vya gatatu vya kakao yimburwa kwisi ngo mu gihe hojira uwo muri nka president wa taranawe yogira ati nanje ngira ngiye nka mwene wacu uyu umubanyi wanje urazi ko kera basogokuru bavuga bati utagize nk'uwiwe ahavagira nka murundi eshe nka watara yogira ati ngire nka mwene wacu agafata iyo ngingo muri icyo gihe bica vyoroha ibyo bibiri yogira biti iyi ngingo niyo tuyifate maze umwimbu bashora mu mahanga bakabushorera abanyamahanga ariko batarawuyungurura tuyungururire ngayi wacu wewe ushorera iyo kakao yawe iyi irihinguriro turigire rusangi aho tuzoyishira tubije inama abahinga bariho maze bagafata ngiyo ngingo yibanze ngenderwako y'umushinge ngo nyakugira Imana turabana turi hafi na hafi bizotworohera ntituzojana ibi twimbura bitarayungururwa bikiremereye cyane tuzoyungururira ngayi wacu dushore ibifise agaciro Ghana na Cote d'Ivoire bizoca bivyorohera vyombi ariko ntivyoroshe ibyo ni ibyo kuri ibyo bavuze abo bashinga ntaye ubu ngo muri icyo gihe mwoca mubona amahanga yunama n'inkuba zasirana ariko ivyo ni ngenerwa kugira ngo abanyafurika batugumye gutya ni bibi rwose ibintu turimo ni ngenerwa hariho abantu batanze amaraso yabo Nkrumah n'abandi abo bose bapfuye barumumba barwagasore benshi bazize ubugabo
tubandanye reka ngaruke kuri wewe Emery Pacifique hari n'ikindi kibazo no kuri ivyo bidandazo bidahinguye usanga ibihugu bivyimbura nko muri Afrika bidafise n'uburenganzira bwo gutegekanya bwo gushiraho ibiciro kuri ivyo bidandazwa ivyo biciro ugasanga bishigwaho n'ivyo bihugu vy'ibihangange ivyo bidandazwa bibagiyemo bidahinguye icyo si kindi kibazo gikomeye cyane kiyongera kuvyo twariko turavuga
iki ni kibazo gikomeye gose kuko ni kibazo cy'ubutunzi gusa ubundi nuko abantu kenshi abanyafurika turaba mu by'ukuri ikitubakiye enda kwereke isi ingene yubatse ugutanze imbere aratambuka akazibira inzira ukahashika ugasanga aho bariyeri ukabanza kudomora iyo bariyeri kugira ubandanye nawe akaba ariko aragenda rero ingene iyi si yubatse dufatiye ku by'amasoko n'ubutunzi gusa ibi bihugu byadutanze imbere mu iterambere birazi neza yuko isoko ariryo terambere isoko anshaka kuvuga iyo ufashe ikintu ukakijana ukakidandaza uronka amahera iyo ufashe ibintu ukabihingura muri izine ukabisohora uronka amahera gutyo niho ukreya ibyo twita middle class nini ni ukuvuga abantu bafise babayeho hejuru y'abakene ndabivuze mu Kirundi sinzi ko ari byo hanyuma abo bantu nabo iyo babaye benshi nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko igihugu kiriko giratera imbere kuko hacabaho icyo twita purchasing power ni ukuvuga ubushobozi bwo kugura ibintu
ibyo rero abo ibyo bihugu birabizi ikintu cya mbere bagerageza kubuza ko kiba niyo middle class y'ibandanye banibwo babigira gute rero iyo ufashe ukagenda ukarima reka dufate umupeyiza cyangwa umunyagihugu wo mu mugamba arimye icyayi jewe iwacu turarima icyayi icyayi ugiye ukaraba akazi kari muri kijya cyayi hanyuma ugaca ugenda ukaraba ukwezi guheze amahera bakubwira ngo aya niyo mahera ukwiye ngo iminsi wiriweyo uri kurakora ibyo ukora byose ngo niyo mahera ukwiye hanyuma ugacuza ngaha tuba ukaraba akantu katagira uko kangana k'icyayi amahera akagugu uca wibaza uti none ninde yashinze iki giciro c'iyi yokshati ngaha mu Bwongereza kibe kiri kuri aya mahera hanyuma umurimyi ari mu mugamba mu ijenda igistodi nawe ntashobore kuronka ku kwezi amahera aciye akabokse k'icyayi ko ngaha mu Bwongereza bipfira hehe rero bipfira ku mategeko menshi ubu ariho ku isi aba bantu barabonye igihe Afurika yari igisinziriye bashyizeho amategeko Afurika nayo isinya ihumirije muramwumva ibintu byitwa ifishamo mpuzamakungu rirabi by'ubudandaji naya ndakubwire yuko hari abantu biyumvira yuko akazi kajya ari ako gufasha gusa ibihugu bikenye kugira ngo nabyo bishobore kudandaza akazi nako kuraba neza yuko ahubwo ibihugu byene kurishyiraho inyungu zabyo ziguma ziri ngaho kubw'ibyo bakubwira bati icyayi twebwe uko mu kirima kose ko mushaka kose ntidukeneye kumenya umwanya bibatwara kandi murazi yuko amahera ingene bayevariwa ku mpembo ni ku mwanya mu bundi n'inguvu bitwara ariko bagira ati twebwe umufuko w'icyayi tuzowugura ya nimwe mwimenye ingene muvugana n'abantu banyu mubahemba mutabahemba ibyo ntibituranga umufuko w'icyayi ni Afurika n'ibindi bihugu bikenye niho honyine muri logique twita le principe économique de fixation des prix niho honyine wewe ugura ari butegeka amahera uja kumpa jewe na danyikidandaza ibyo bintu nibara kubona abayobozi bacu muri Afurika babiraba bagakoma amashi bakabyemera aho byakabaye kugira ndakudanira ikintu cy'umbwira uti rero je iki kintu cawe sinene kumenya ingene wakoze n'ibiki ndaguhaya niyo mahera ukeneye ugaca wemera gu kandi ufite uburyo bwo gutuma ibyo bintu bihinduka hamwe muroye hamwe mwese turazi yuko bishoboka kuko muri Asie do l'Est barabishoboye baranegosiye ubu barafite droit kuvuga ati ibi biciro muri ko muraduha ntabyo twemera
ntabaciriyemo ku bwanyu bijyanye na Afurika icyo cyiyumviro sinicyumviro byo shaka ryo kuja hamwe bakaganira ibyo biciro ntimuribona muri iki gihe
iryo shaka ntaririho kubera ibi nakubwiye hari ibintu byitwa diplomasi suterene usanga ibihugu rutura bica inyuma ugasanga ndavuga nk'akarorero hari igeze kubaho gushaka kuvuga kuri ibi bibazo mbere harabamo n'amashyirahamwe mpuzamakungu amajanti de nasiyoni yavuga ati yadufashe ibyo muri Afurika biduzijwe kuri ibi bintu icyo bakora baragira ibintu byinshi bakakwereka yuko ibintu biriko biratera imbere urazi yuko ubu turiko turavugana iryo shyirahamwe ritwarwa n'umunyafurika ariko wibaza uti none kwishyirahamwe ritwarwa n'umunyafurika abanyafurika akaba aribo babohewe amaboko imugongo n'ibiciro badashobora kwishyiriraho ni kubera iki atawubahuka ngo avuge ati tugira duhamagara inama mpuzamakungu y'ibiciro dusubiremo ibi biciro batugurira ko sibyo ibyo rero uwo bivuga byovuga abagenya kuko n'ibintu byosamwe ya munini nagira gusa kugira ngo mvuge aka kantu kuri twe ko turavuga ko bya Afurika n'ingingo y'umukuru w'igihugu cya Ghana nagira ndababwire yuko isi yose irazi yuko l'industrialisation guteza imbere ibi by'amahinguriro bya Afurika niyo nzira yonyine izokura Afurika mu bukene ibibindi byose batubwira ijewe narakoreye amashyirahamwe mpuzamakungu atari make ndazi yuko par example amahera ava muri Afurika agenda hanze muri bihugu bitunze ni menshi kurusha amahera afashishwa Afurika bitwita foreign aid imfashanyo mpuzamakungu wasigura guti mwene abanyafurika tuvuga tuti uyu muntu turamuhaye amahera hanyuma nawe naca dusubiza inusu yayo ubwo rudandazwa rwuba ruhagaze kuri inusu niyo nzira yonyine abahinga benshi bakubwira bati ni industrialization all decline afiki teza guhitamo ukumukuru w'igihugu wa Ghana ahitemo gushira imbere iterambere. Turazi neza yuko muri 70 amashyirahamwe yo muri Afrika yari ibice 3% by'amahinguro yose yo ku isi. Ubu uturiwa turavugana ni igice kimwe n'inusu mu myaka 40 twateye inyuma. None ibyo bintu wumva tubisigura gute? Murakoze.
Murakoze. Nawe Pierre Claver Nsengiyumva kuri ivyo Emery Pacific ariko aravuga ko inzira yonyene iterambere izoba guteza imbere igisata c'amahinguriro Afrika bitegereza Afrika bakababona ko mu gihe ibihugu biteye imbere by'Uburaya na Amerika byari bikiri imbere y'ico kiringo giterambere rikomeye riboneka mu vyerekeye amahinguriro. Mubona bizofatikiye kingana iki Afrika? Hariho imigwi ibiri bitegereza Afrika. Haraba imigwi yabo bita Afro pessimist badafise icizere ko ibintu bizohinduka mu bihe abantu babona byavuba cyanke nibiri imbere kubijanye n'iterambere mu gihe ico gisata kidateye imbere, n'abandi bita ba Afro optimist bafise icizere. Mwe kubganya muhagaze muri iyo migwi iri?
Nagira vuge nti ndizera ko ibintu bigenda neza, ariko kandi hariho ibimenyetso bimwe bimwe nanjye mbanza kuraba kugira ngo nemeze by'ukuri yuko uko ndabyumviriye bizogenda neza. Hariho rero imigambi myinshi yabayeho nk'uko bavuze n'abandi, itakunze kandi no kuraba neza. Ndakunda naje kubiganira n'abantu, abantu b'Abanyafurika turakwiye kumenya ko isi irimo competition. Abantu ntibicaye bariko bararaba, umuntu wese agerageza nibwo abantu bagiye ngo muri bijya buhinga mu kurwana. Abantu arakuraba karaba aho usa nk'utitunganije neza akaba ari hagukubita. Ibyo rero nibaza ko byarabaye imyaka myinshi, ungira aho gukubita ntihakiri hanini cyane, ariko ahubwo hariho n'abaje ngira barahindura imikenyuro y'ibihugu bimwe bimwe bikunda gukubita imyereka Afurika. Ndiko ndaraba nk'Ubushinwa ingene kitunganije kirarondera ibyo kidandaza byo gishora hanyuma kirikukira, niko novuga mu buryo bwa ekonomi ufatiye ku bindi bihugu. Nukuvuga ko uwo munsi muramaze kumva baravuga ibihano bafatira Bushinwa muri icyo gihugu murimwo muri Amerika cyangwa imbere naho mu Bwongereza. Mugabo Abashinwa bo byo ntibibakindege kuko barafise ibyo bateguye byabo badandaza bashobora no muri Aziya muri kariya karere barafise. Ubu Abashinwa aba bantu babarondera ko icyo bashobora kubaha n'icyo bashobora kubarusha. Ubu rero ngira ndakwishure nkubwira nti Afurika iracyafise urugendo rurerure kugira ngo no mu burongozi bwayo no mu mapriorite mbere ibintu bitangura by'ibanze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika babyiyumvire au niveau ya superstructure yayo, nk'ibintu bizoteza imbere Abanyafurika. Biroroshe yuko nko mu bihugu haba ibiturire, kenshi niko Abanyaburaya cyangwa Abanyamerika bafata Afurika yuko bashobora gufata umuntu umwe bakamuha amahera makeyi hanyuma abahebera ibisigaye. Ibyo ningenzi tagikunda kuko hari isigaye hariho mbere ni mu butunzi imwe n'ibihugu bisigaye mu mashyirahamwe. Ishyirahamwe riri muri Amerika rifatanya n'ibindi riri muri Afurika basanga bikorana ikintu kimwe. Urumva izo nyungu mbere ayo mabanki yo hejuru yashyizeho n'ayo mashyirahamwe ya commerce au niveau mondial, naho bavuga ngo isigaye twabona umunyafurika uca wibaza uti none umunyafurika ugira agiye kugira agire neza Afurika cyangwa yagiye kugira akore neza mu migambi y'iryo shyirahamwe rigenze neza. Ni ukuvuga ko iryo shyirahamwe ritarahindura imigambi, naho Afurika ifise kazoza keza izota izanye mujya mudana asigaye arongora ONC. Nabishimye ko ari byiza ngo tubwire abantu ngo bashyire agati mu ryinyo ngo ejo bintu bigiye kugihinduka ngo bigiye kumera neza, igiye kuba iyindi si imeze neza itagiramo ibibazo. Ahubwo ni igihe tugiye dutangure urugamba rukomeye, urugamba rwo kumvishanya ko Afurika kujya yahora kera, kuko kera Afurika yahora isengera ku mugozi umwe. Ubu inyungu zazanye n'amafaranga zadushize mu gihe aho umuntu wese agomba kwikumira. Ka rero tuyifuze ko kuko uyu muperezida wo muri Ghana azobera akarorera abandi agafasha, mugabo abantu bamenye yuko bitagiye koroha, ashoboka ko mu minsi y'imbere hashobora guhinduka mbere n'ibintu byinshi mu matwara ya Afurika ngo umugambi ukuja hamwe uburizwe mu
kubabize cyane murakoze yego umushini ntayaheze no ni cyanze namwe kuri iyo migwi ibiri bamwe bafite icyizere n'abadafite icyizere kubakurikirana ibyerekeye Afrika mwe muhagaze he mufatiye kuri ico gitabo mwanditse aho muvuga ku kwiterambere mukavuga n'ivyerekeye Afrika ko etwa erosie tedran no vuga ko mwashatse kuvuga ko mu rugo gwiwe umugabo ategeza kwiyubakira urugo gwiwe imbere yuko azera kubivuye hanze kubona Afrika ikizera hanze ku bintu byose iyo nzira yiterambere ndikiri impinga ndende kubganyu murafite icize
jewe vamba hose nihebura n'ico cyantunze iyo nihebura mba byaraheze nkamangira nti jewe ndagerageza kumva ahansize naho ngeze naho ndashobora ehera Afrika ubu itegerezwa yategerezwa yonyene kuja hamwe tukasubira tukiyumvira igihe turimwo isi turimwo mu 2021 ahubwo imukaga katari bwaboneke ehera aba Amerika yahora ari gihangange mu bihangange iyo yahora itegeka isi yose none niyo yakubiswe ni pandemi yakakaziri kurusha ibindi bihugu byose bibaho kurusha n'u Burundi yemwe kurusha kure niyo n'ubushinwa kubona Amerika ikubitwa igakubitwa ubusa bukayiburugutura imiliyoni zigafatwa abantu bagapfa Amerika ikajugumira ijugumizwa n'akantu kaburebure abandi bariko baririnda yemwe nimurabe ubushinwa buriko buratera imbere ku buryo butari bwabeho nta gihugu abo bashinga ntaye turi kumwe tuyaga murabe ubushinwa buriko buratera imbere ndetse buriko buraja mu kibanza cya mbere imbere ya Amerika kandi atantambara bubanje gutera nubwa mbere igihugu cy'igihangange niko ndabyandika muri bino bintu byanje nubwa mbere igihugu kingana nk'iki gikomeye gifata ikibanza cya mbere ku isi kitabanje guca mu ntambara nukuvuga gifashe isi yose kigiye mu kibanza cya mbere ubwa mbere ku isi kingana gutya kitabanje kurwana nukuvuga ko kigiye gifashe isi kitarinze kubura abantu imiliyoni kitarinze gutakaza inguvu kitarinze gutongana buhoro buhoro binumiye n'Ubushinwa n'ubwa mbere maze rero nkagira ndi Afrika irashobora atangorane nyinshi zihabaye atamahane menshi badatonganye n'aba bahora batugaba tugafata ingingo tudatonganye ariko bikenera iki bikenera ko abegeranye nkagana na Cote d'Ivoire bumvikana mu byerekeye kakao abimbura ikawa bakumvikana abimbura inzahabu bakumvikana muri Afrika Afrika y'ubuseruko ikumvikana izinduru ziri muri Afrika y'ubuseruko izinduru ziri ngari iwacu ziterwa nabo batugaba eshe twovyumva tukabanza tukirinda gutongana n'abavukanye tukabanza tukirinda gutongana n'abo tuvukana kandi mu by'ukuri tutanapfa inyungu yacu dupfa inyungu y'abandi anumwe ariko arunguka muri Afrika ariko induriri iyo n'urudubi n'ubujuju butagira uko bumeze eshe twobanza tukivura twebwe nyene ubujuju nkabo muri Ghana aba bageze ku rugero rw'igitangaza mu myumvire yabo eshe abategetsi eshe abantu bakuru bakuru bo muri Afrika bogerageza bakasubira bakibaza bakagenda bakiga kwa muri Ghana ingingo iva imvo n'imvano iyi Ghana bakiga bakabura bene wacu kumva ko urugo rwubakwa na nyenerwo yageze ko tuvyumva tukivyukiranya tukavyukira rimwe nabo bahora batugaba kuko bari mu ngorane zidasanzwe
murakoze nashaka ndababaza biko dutera dusozera nashaka kubaza Emery Pacific mwavuze ko inzira yonyene iterambere ku karere ka Afrika n'ahandi niko byagenze babikwirikirana abahinga nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidateje imbere gisata cy'amahinguriro muri Afrika icyo gisata abakwirikirana ibintu bakababona ko hikiri kure cyane mu bihugu bimwe bimwe kitanana natanga umuntu atonavuga nuko kiriho kiboneka mu kugira ngo icyo gisata gitere imbere hari ibintu ngendegwa ko ibintu bitegezwa kubanza gushirwa mu ngiro nk'ibijanye no kwita infrastructure muri migi y'Ifaransa nk'amabarabara ibiraro inyubakwa umuyaga nkuba abantu benshi bakabona ko Afrika kira karere kari mu kizime muri rusangi umuntu agereranije n'utundi turere two ku isi umuyaga nkuba utabonetse ibyo n'ibindi byose n'amabarabara n'inyubakwa n'amahinguriro ntaco bishika ko mubona ari kiye kizokorwa kugira ngo ibyo bintu ngendegwa ko bibanze bije mu nzira kugira iyo terambere ry'amahinguriro je mu bikorwa muri Afrika muri make
yego murakoze hari ibintu byinshi bigomba kubanza gukorwa ariko reka mvuge bitatu nyamukuru ahanini muri Afrika yose icambere nuko habanza kubaho amahoro n'umutekano uravye security map ya Afrika kende iraba buri munsi nkagira ngahinda Afrika hafi inusu ya Afrika nta mahoro ariyo nukuvuga yuko igihugu ata mahoro nta nakimushaka gukora cyo ni cambere nukuvuga hagomba abanyafrika nkuko umushinga ntahe no vuga neza uko yavuze umushinga ntahe zeno nukuvuga yuko tutumvise yuko we are our brother's keeper nukuvuga turajejwe ubuzima bwa mwene wacu w'umurundi w'umuganeye w'umu Nigeria ivyo bitaraza mu mutwe nkuko abazungu nabo nyene bavyumvise hari kibazo gikomeye nta terambere rishoboka ata mutekano cyo ni kimwe uzoja kubaka ibarabara abantu bariko baracana amadosi rero umutekano ugomba kuba priority muri Afrika ibi rero n'abaturaba bakeba barabiza bavuga bati bajya hajya niho hantu hambere tubafatiye ubwa mbere na mbere umutekano tugize imana ukabaho murazi yuko le projet Cairo Johannesburg ubu urashaka utwara imodoka gashika Johannesburg vuye Cairo mugabo nta mutekano ntushikayo mu mahoro no kuvuga yuko hari ico kibazo ibyo bica vica urudandaza ico rero kigomba kuba ngombwa dufate yuko amahoro yabonetse none ibi bintu byo ko ama infrastructure ko bisaba uburyo ni kimwe natanguriye ko ikintu citwa industrialization policy to hagomba kubaho la politique d'industrialisation du pays yizwe n'inshabwenge z'abanyafrika yerekana neza ingene la région apane igihugu la région donc on parle en termes ya karere kagomba gutera imbere kubwo ukagira ngo politique d'industrialisation du Burundi uri kutumwanya wawe kuko ntishoboka tuku burya abazungu baratwishe baradukate baradukata kuburyo turi upande bwisha atacu dushobora mugumuza uti politique ya industrialisation ya Afrique de l'Est ukamenya uti Afrique de l'Est muri Tanzania hariyo petrol ukamenya uti mu Burundi hari ikawa n'ibintu byinshi ivyo byose ukagira ivyo bintu ni ahe kandi ni ngwati urashobora kuronka l'argent liquide la monnaie ukeneye kugira ngo ushobore kuronka izo infrastructure ikibazo cha infrastructure si kibazo gikomeye iyo hariho amahoro inshabwenge hakabaho n'umutekano hakabaho n'ubwo butundi dufite ico kintu rero ni kintu cyo gushimikira ko imbere ibintu byose
murakoze cyane barabatumire mu kiganiro muri sanga batumire twariko turavuga udufatiye ku karorero ka Ghana Ghana yafashe imigambi president waho yukuta reka ngo ico gihugu kibandanye kizera bicuruzwa ibidandazwa bya bivuye mu burimyi canke mu matungo yandi kama ubutaka bwayo dahinguye bibandanya gushorerwa hanze kubera batakaza harimo ubuhombe bwinshi atagaciro kiyongera kubera bitaba byahinguriwe mu gihugu dufatiye ku kidandazwa cha kakao twari kumwe batumire umushinga naheze none cyayinzu umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo byereke ubutunzi n'iterambere akaba yarasohe igitabo mu mwaka w'2026 le développement durable de l'économie burundaise et toi et le nord etc ari mu gihugu cha Canada twatumye kandi Emery Pacifique Giraneza umuhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko afise kandi diplome yo ku rwego rwa masters mu vyerekeye gutunganya no kuyobora amashirahamwe ariyo yose ari mu gihugu c'ubwongereza na Pierre Clavensengiyumva umuhinga mu vya politique akaba yaranonosoye n'ivyerekeye ubutungane bw'inyuma intambara akabari I Bujumbura mu Burundi batumire mwese ndabashimye cyane kuri iki kiganiro murakoze
urakagira amahoro
cyane murakoze